VOA. Είναι η Radio Ιζουή για Αμερικά. Ijwi rya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 30 y'ukwezi kw'icenda umwaka w'2016 muri kumwe na Federica Nkundikije.
Iriya byashikiye bagiye bene bacu b'Abarundi bazimbutse akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigaye bagiye mu imfungurwa badatwaye ishyano bakabusigaye biri mu byiyongera mu byerekana yuko dufise umubanyi adatomoye tubangamiye.
Uyo ni Philippe Nzobona niba umuvugizi wa leta y'u Burundi yavuga ko barundi babiri biciwe mu Rwanda bashoboye ibifungurwa hamwe no kumubana mubi uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye akamishyira hamwe ajape rihanira iterambere ry'ugwaruka muri Afrika rikoreye atera leta y'u Burundi turura igaruka ko mu kanya kari imbere. Tutangira ku makuru yerekeye inama y'ibikorwa bigira 33 byari kubibera i Geneva. Akanama k'ishami ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe agateka kazi na muntu kemeje i Geneva ingingo ishyiraho umurwi ujejwe itohozwa kw'icyozwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Userukira leta z'umwe za Amerika muri ako kanama, ambasaderi Keith Harper yatangaje ku rubuga Twitter ko leta z'umwe za Amerika zakiye neza iyo ngingo ikomeye yo gushyiraho bidatevye umurwi ujejwe itohozwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Atangaza ko ubwicanyi buterezwa guhagarara mu Burundi. Ku makuru naho avugwa mu Burundi, leta y'u Burundi igiye kwitura umuryango w'ibihugu bya Afrika ibuseruko kubijanye n'umubano mubi uri hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo byashikirijwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bahaye abamenyesha makuru. Ikiganiro cyabereye ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke uyu munsi ku wa gatanu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka ishikiye ahabereye ico kiganiro.
Muri iki kiganiro kiba buri mezi atatu, abamenyesha makuru bagarutse kuri ca cegeranyo c'abahinga ba ONU mu kigabane cacu kivuga ko mu Burundi hoba hari guhohotera kiremwa muntu. Umuvugizi wa leta yishuye ko ibiri muri co cegeranyo ariko inyuma kandi ko bitatohojwe neza. Philippe Nzobona niba yanashikirije ko kirya cegeranyo abagishize ahabona baje mu Burundi bakizanye mu mufuko.
Mvuze ni subwa mbere hari ibyegeranyo byindi byagize gusohoka icyo witwa Zad Al Hussein nawe nyine akaba yari intumwa idasanzwe iserukira myanga mukuru mu by'agateka kazi na muntu yasohoye byasa kujya nyine urudome ku rundi. Uwo mugore rwose, uwo mugore rero nyine ukora uza ufise intumbero nyine ni igihugu cy'u Burundi cyosubira mu minwe y'abasirikare mvamakungu kuko na yangingo 23 busa gatatu yasohoka yazivuga ibyo ibonye leta y'u Burundi yananiranye yanse ubwa mbere bari bacishije ku 5,000 byoza babicinije mu nama nkuru y'ishyirahamwe ya Afurika biranka batireka turaba amayeri yuko basi tugira amajana 28 duce tuzanana n'abazaba bazananye bafise ngo kubararira bakwire icyo umuntu yo kwite batayo ko umuntu ahari usanga bose ntibagomba gushika hafi amajana 5 abarundi twararahiye leta irarahira.
Uwavugira leta y'u Burundi yaravuze kandi ku migenderanire iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda yemeje ko u Burundi bufise umubanyi mubi kandi ko leta y'u Burundi igiye kwitura umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko na cyane cyane mu bijanye n'iganagurwa ry'abarundi babiri bavuka mu ntara ya Cibitoke baheruka kwicirwa mu karere ka Cangugu mu Rwanda.
Bagomba tubabwiye yuko biriya byashikiye bagiye bene bacu b'Abarundi bazimbutse akajoro bibaza ngo bagiye kurondera ubuzima bakabusigaye bagiye mu imfungurwa badatwaye ishyano bakabusigaye biri mu byiyongera mu kana yuko dufise umubanyi adatomoye tubangamiye inyishu barayihaye muti none muzogira gute byahagariye ngaho oya ntibihagariye ngaho amatohoza arabandanya idosiye zirabarazikorwa kurya ibihugu biri muri aka karere dusangiye ishyirahamwe ibihugu bya Afurika y'ubuseruko u Rwanda rukaba rurimo ubundi rukaba rurimo n'ibyegeranyo biheza bigashikirizwa abadusangiye umuryango kugira ngo niba ejo iganye ejo bwati lekabantu bavukana bashaminaniye tugira ico dukoze ni cemezo kiza ciyongera muri busanga nicekanye yo kutubaniwe nama
muri ico kiganiro ku bavugizi b'inzego za leta cabereye mu ntara iri mu buraruko bushimwe urengero rw'u Burundi hanabajijwe ihagarikwa rigize iminsi riba ku misongerezi by'intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi nimba gisunza amategeko mu gihe ridakorwa n'inzego za gisirikare Colonel Gaspard Baratuza avugira ubwo rwego yishura ko atamategeko yarenzwe bafatiye kuvyaha abahagaritswe bagirizwa
hariho ingingo y'amajana 261 iri mu ibwirizwa nshingiro y'igihugu cacu nibwo yuko sentare za gisirikare atabubasha zifise zo gukurikirana umusivile canke uwundi muntu atari mu rwego rwa gisirikare muri ico gihe rero mu gihe umusirikare akoze ikosa canke agiye mu vya politike hamwe n'abandi batari abasirikare murumva yuko izo sentare za gisirikare ntiziheza ngo zikurikirane uwo musirikare kubera afise idosiye irimwo abandi badashobora gukurikiranwa n'ubwo rwego
ibishongerezo by'intwaza ngabo birenga ku icumi mu gisirikare muri kino gihe bifungiwe mu nkoro ry'ingozi nivyo bimaze guhagarikwa mu kiringo c'indwi zibiri byagerezwa gushaka guhungabanya inzego z'igihugu hanabajijwe kandi aho amafaranga aronswa amashuri yisumbuye afise uburara ageze inyuma y'indwi irangiye hatangujwe umwaka w'ishure wa 2016 ushirwa 2017 umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi Jumel Edouard yishuye ko abarongoye amashure botangura kuza kuraba ku makonti y'ayo mashure kuko ico kibazo kiza caravuye mu nzira ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke Evariste Nzikoba nyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste mu gihe amashuri isumbuye na matomato aherutse gutangura ishyirahamwe ya JAP rihanira iterambere ry'ugwaruka muri Afrika risaba leta kureka abana bose bafise amanota yo gusubiramwo umwaka bagasubiramwo umwaka w'ishuri aho kuguma iwabo ngo bagaruke hageze gusubira gukora ikibazo cha leta mu mwaka w'icyenda iryo shyirahamwe ribona ko mu gihe abana bagumye iwabo hashobora kwaduka ingeso mbi nk'ubusuma ugutwara inda zishushu ukurongorwa hataragira hamwe n'ayandi mabi n'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
atangaza umwaka w'ishure w'2016 2017 umushikiranganje w'indero yavuze ko abanyeshure batamenye ikibazo cha leta mu mashure yisumbuye batazoronka amahirwe yo gusubiramo umwaka bose
byerekeye abana batashoboye gushikana ayo manota nabo ariko bamenye mu ishure abashikanye amanota 90 mu kibazo cha leta nikuvuga 90 ku majana 2 abari mu 90 cyanke 90 ku majana 3 na 45 ku bari mu 10 abo baremerewe gusubiramo umwaka bimwe twita kudubura mu gihe ibibanza faye mashure bihari abivuga yuko amategeko yo kudubura atahinduwe uwo bizoshika akayoberwa ntazovuga ngo mu mwaka uhetse nene narayobewe ababyifuze bazoheza bagaruke kwipima ku kibazo cha leta cyo mu mwaka uza ariko bazoza nkabigenga
iyo mwingo yerekeye abana barenga 180 abo nabo na mwaka w'icyenda w'ishuri nshingiro n'uw'icumi mu itunganywa ry'inyigisho za kera iyi ngingo ishobora gutuma haba ingaruka mbi nyinshi nk'uko bisigurwa na Eric Nsengi yumva umukuru w'ishyirahamwe mparanira amajambere mu rwaruka rwa Afrika AJAP
abana iyo bamaze umwaka bari ngaho canke bamaze igihe bafise umwanya ukwiye bafise imyaka 14-15 baca batangura ivyo kubaka ataragera izo ngo zizoza kurongorwa n'abana mwumva zizoba ari ingo zitwa ngwihe izo ngo abana bazovyara abandi bana zizoba ari ingo zimeze gute leta ishobora kutabashingira mugabo bazijana kandi bamaze kwijana barashobora gushingirana nyene ugasanga nuko mu kibano bigenza uko ugasanga ni ingorane cyane hanyuma ikindi nashize ni ingorane zishobora kuza n'izi na babandi bariko bara uka ko bashaka gutera igihugu abaroberi bari hijya no hino bashobora guca babiyegereza byoroshe ugacusanga bahaye ingufu umugwanyi ugasanga igihugu cyacu kiriko kirabadestabilize gucyo ikindi naco nuko dushobora kandi gusanga hari abasuma
Nsengi yumva bona kwa fatiye ku myaka abana berekewe niyo ngingo bafise bitokunda ko baguma mu mihani wabo hanyuma ngo bagaruka gukora ikibazo
baravuga ko bazokuyigisha bagasubira mwo bakagira bakasubira bakaza bakabandanya bakaza baje gukora ikibazo nk'abavuye muhira ico twe ntitugishikikiye na gato kubera ko turavye abasubira mwo egzeta nk'ababananiwe irya examen d'etat kiye kibazo cha leta baba ari abana bakuze bafise imyaka irenga 20 turiko turaraba abatora ico kibazo bavuye muhira ni bakeye turiko turaraba nyene basubiramo azokora ikibazo imisi yose bakavuga bati tusubiremo bajya bakora ikibazo cha leta bakuze nabo ubwabo urabibona ko atashaka ibaririmwe tugacye tugira amakenga kuri abo bana bato b'imyaka 14 b'imyaka 13 uno munsi bavuga ko bazofata umwaka wose bari muhira gestion yabo izogenda gute ubuhoho bafuse umwaka w'icumi nukuvuga ko ibibanza byaciye byongerekana bikabonekana ubwa mbere abana bahora badubura bakagira bakabandanya ishuri ibibanza byaciye bikabanuka gute kandi bakuyeho n'umwaka umwe byahora bibonekana iyo myaka yose kwiye
numukuru wa sendika abigisha ko na pese urikiye mwabarezi bo mu mashuri yisumbuye nuko abibona Emmanuel Mashandari
Jenda bitegereje imyaka yabo ni imyaka ubwa mbere hoho bataramenye neza iyo riko baraje ni imyaka ntushobora kwemena gato yuko umwana azavugende ngo yicare hajya amara umwaka wose ari kariga ayitegura ngo nzosoje gukora ikibazo turabigisha turababona nabo dufise mu ishuri niyo umugwito ari akabazo urabona yuko menga sihari bamwe bamwe simbeze bose ni babandi hatabonetse babandi bita abasiriveya abankadirere atabaye hafi umenga ivyigwa ntazicamuzanje yituma kimbyara
umwaka abanyeshuri bashiki cy'amirongo 60 kwijana bo mu myaka y'icyenda n'icumi niyo baronsa amahirwe yo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye amatohoza yose gukorwa n'ishyirahamwe Parseme yerekana ko mu gisata cy'indero hari ingorane zidasanzwe iryo shyirahamwe itangutiro rero rw'amashuri yubatswe ntiyahera n'ayandi yamaze kubomagurika mbere mu duce tumwe tumwe nko mu makomine ya Kabarore na Muhanga mu ntara ya Kayanza mu buraruka bw'u Burundi ababyeyi bafasha mu kuriha abigisha badahembwa na leta aho bita bakutsa kivi kubera ubukene bw'abarimu iryo shyirahamwe risaba leta gukoresha icigwa cy'abahinga bigenga cyo kwerekana ibikenewe ivyo leta ishoboye n'ivyo abayifasha botanga kugira ngo bayunganire eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
muri komuna bandanya kumviza iradio ijwi ya Amerika nshuti mwese mu duteza amatwi tubamenyeshe ko ijwi rya Amerika rigiye kuzohora ribashikiriza ikiganiro ku makuru avugwa mu ntara z'u Burundi ndetse no makampi y'impunzi ikiganiro iwanyu mu ntara kizohora cumvikana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isahindwi gushika isahindwi n'iminota 30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda umenyesha makuru Diane Ninahazwe niwe azohora akibatunganiriza
Kei wa ofisi nga?
Sha, sinzi kunda ya ofisi kwe, waluke ni hanga.
Dimile gusaya ukwira vrao. Afeti ni kino shaka kuigurira.
Uwe ni ukiguru garu utzi?
Oya shanu munu shaka kuishiri aga kado. Sino genda hari ya tacho ndamushiri.
Kado, no munu shizama kado, hari ya ni indi.
Monika, moneki lukuri.
Heo, hengu ujawa la mozanyi.
Hengu,
ima ya kado, chundamu.
Akiru, uchumua.
Ega kweri chondo ivye bibike bwa wundi cyagihe mu kitwinyegejemo ni wewe
jewe
ivye mvuga bibike
mafoza fuma ho basura mutse umukazana wawe mariza
mama tia nuko ina inciye kubaraba ko mumerewe ni mwakira kantu na indabaza ni
narimbuza baza kunda
murika mureke rukuri
afete ari ikintu nagomba kubabwira kuvyerekeye urubanza nyene
ntumbwire ko hoba hari byagoranye mare
urumva twarabiravye nokuri twabonye byiza dote na mariage vyobera hariya mu gisagara nokuri
ntibishoboka uravyumvaga mare ntibishoboka
Monika,
Nimana Mukaja Mugisagara. Jewa Sinzo Gera and never Ginuma, Sinshabora.
Usaku see. Never the Kuanu to.
Utiki, Hewe, Umana, Twamu Jayet Ways.
Who get a get a wombidity? Who did go to the Guasida?
Woman, I know what ways.
Look, green me, Gomrashwa.
Oh, yeah,
it's a Kuba. No, yeah, you didn't have a gee.
Quit any Kalashwa, Namu, you have your
papa, Umbidis and Dabab Gia. Would I have get a just in the before you?
Sir?
Nukuri Jeff Johnson da behave.
Yo,
ni rongera mahoro data wanje.
byavuye bigenda gute
Jesse shaka kugenda mama tugumane
oh ma princesse ntegerezwa kugenda sha nzogaruka siko
kandi we wa mugenda
titi aho mama wanje mbona kuvugishije
none gasheri ntigera ndakubesha na rimwe ha la fois passée narakwemereye ko nzogaruka none naje sivyo
pia bisuguti na zambombo wanyemerera biri hehe
titi ibisuguti uze kubaza papi sivyo niwe yabikubikiye eh
jeho mama wanje no kuvugwa sinkivugwa zani yasakoshe mariza mbe ndagotwaza
reka reka ndayitwarira
kandi wowe umengura shavuye mama
mumbarize mwana mumbarize gituma twavuye muhira tukarinda dushika kuri parking atamvugishije
mama ndagusavye undeke ndeka simave ndagotukira ngaha muri parking
mvuga bukebuke niba twumve yene titi
sa
ehegenda hariya mu butike kwa gasongo aguha ibisuguti n'imbombo
we ntori byangahe mami
ibyo ushaka byose uraba ariko ntibakugonge uca umubwira akwereka aho wicara sivyo
hewe agarasha untware
mari oya iyo bisi nuyireke ururira iyindi ntuca ugenda tutavuganye
mama ndeka nigire ndagusavye nta bindi tuvugana ni kujya nyene
eh
kandi umenye ko ngiye ntuntuye ku mutima
basingirira ikigongwe mari nabonye ko nakubabaje
warakoze kunyononera urubanza eh
nukuri nta mutima mubi nabigiranye mari sinshaka kubononera urubanza
waramaze kugonona rero warahejeje murumva mama horo
basi ndabihebye mari
uhebe ibiki
murabigira uko mwabiteguye sinobononera urubanza ndavyemeye none urandekuriye fuma basunyishura hoho mari
funde yego icyapo ka muhungu iragira ihema ntigisubiza ko uno munsi nufata murare kabisa
oya nabo kuntu widigadiga tubanze turisubize ko aho batugize imana uru rukamba rucitse hakibona mbega shaho iyo ruhengera nko mwijoro
leka mukembeze ku mufinata
ndiko nafite
mwikambi bafashe bakatano mwishamba ico cimbe ntumwe baragishikiriza
ati nganda gishikiriza reka siga yufise tsari ku byumva
kandi we ntiwumva mugabo naho dutwenga sha nzokwama ndabivuga
ibiki
aba bantu bari kibi
aba
man inzigo yabo izobahamba baragasha
abandi
abanyabugo abanyabugo
ereka funde uraraba nawe uzoreke kwama uri kurabata kwa makosa yose oya mwishwanje nawe urateho karenze urugero
bo barenze urugero ahubwo ibiko birabi dusange byose nivo
gute
bibaza ko tutamenye ko boba ko bakorana n'abaseruka basigaye hariya hafa
ifitawe nta wabishobora mbega nyene ko nadia wawe umaze iminsi waramwinuvye utakije no muri ya restora yiwe nawe n'umunyabugo
umwe muvi sha nasanze tabusiri nabukenya fise
nadia gute
nadia yaranginye arakoresha amagere menshi nange sinamenya naho
Ikirira habiri.
Akorana nabo.
Ntumbarire. Yewe.
Inama zabo zose. Nta nimwe asiba. Kuyiheruka yoyo. Namwigenze ngo ntabacemwo. Yateye ko kango ka restora. Aca naho. Nasigaye ndipfuka.
Funde.
Yarafashe na.
Funde. Mugabo rero. Agasanga uri kuvuga ya nama iheruka. Uramurenganije Nadia. Abajeje intwaro batumiyemwo ababishaka bose
je namubuza kuyijamwo kubera nze bivuga igwayo uzobaze babitwe babatse ko bacengetera niba kubwira ibyo bumva batuvuga ko uzumva no kureho chance nze gusumba rero byose nuko Nadia cabajamwo akabashigikirashe ibyo babitwe bahora bari batubwira muri groupe nabipinda ubu ndavyemera nabo bagira bace kuri Nadia kugira badusambure
Oya, sha fundi. Oyi groupe turimo yabarengero gusa. Nyene no kwiraba neza. Eh, hizo hafi nanye nihitsa ngo yikike mukiza. Ereka funderi, uravye no muri twebwe, aha twese ntiwosanga twera muhungu.
Senzi ngo cyumvira uko.
Burya groupe ntiyumvira wa muhungu.
Ah, jewe ndihwetse ibintu bimwe bimwe. Nihorera.
Eh. Umvire
terubwo baga.
Tunhero bwoba. None nkabitwi ajya mahera guma dusororera ayakurahe
ari yara
ari yara amwe kambi yara
njye yagenza mahanga yarazi yarazi kurondera
arondera gute
ubuhubwo no kumwiyegereza nyabuna atwereka
amashiro uragenda wewe bitwa horanyika amwe kambi tukamara umwanya tutazi yari huwe haciye igihe akagaruka kandi agaheza ntiyisigure niyavuye ibyo wowe nturabibona aba yagiye he
Dominique Kansin so gonde fe
no ako iyo ni myinshi ndacari mbari
gose umviriza ndakubwire mwa ukaba ushaka gutana ijya kupe muri ranye il faut qu'il puisse uizunguruka Diamond 2 minutes urabyumva
ahubwo ndatanga ti urisiruka iyo chronometre yawe ikora neza
iyi iri mpya kabisa honyura nyabura icyo cyuma cyawe ahubwo
ok inge nambara ikasike ndakwereke
powa ukumva ifirimbi rero ni depart
sawa
ok go go c'est ça mon ami go nabi mbere sa mami go go Era buya mukama kigonga. Mwami, mwami. Ça va?
Irama kijenya kurando.
Cyake. Nacumaga mwami. Cyabe, tura nako komesega mwami.
Oya naciye nsimba nacu nabaye.
Ya 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 ya, none bigenze gute. Wakunzibuye cyane.
Oya. Telefone ya vibre njya kuraba nca ndatayifika.
Uyu muhunguna.
No hasingo pa.
Nubayishye mu isira. Pati kuri umubonde.
Nziza nari kwizimya uwo.
Ya ya ya.
Abadada baguma banyandikira ama SMS
wakabara. Uyu muhunguna. Eh, ubaye musare? Nuko muhungu.
Areka reka.
None shaho ntibarakuronde.
Abastari bahiye.
Inge ndibakubona muri rari. Esha, naminwe. Uzazaho mama bipe batoto show.
Singene ni bandeke wana. Uyu mudada afisa arankwiye. Harangaburira, akanyambika, tukavuga rumwe, akamariru. Soramu zivinu kuri kw'Imana.
Uri kuvuga iyo moto? Noneho wasatse. Abandi basare, bamari ande charmant company. Nawe uri kuri igirisha
ngaho. Yohana, jana hari ya Jesse nkeneye ibimvuga. Hageze nzogira nkugo kwiwa. None.
Inkwari pfuni se shayihura n'umwana. Wo ntumera jewe nokwereka icyo nikorera.
Ashura mpuye rubi. Ibyo wowe ho nyene nubire kuri we. Ti. Hamwe ukiyenda ugatrisha. Ndabimenye sino kubira pare. Ndakurahira.
Tekana reko ndajajura. Puriye no monde sino hemukira mariza.
Ahubwo nyine tuvuze ibya Maria cyandibuka kujya mu tuntu wawe giti ewe yarahise ujya mu numu pro
yego
ndaki
nami yarangiye surprise nose natural game
sha mariage yawe na Maria zo bari top si bose bagira amahirwe yo kuronka bakorera urubanza
bya ibi bimeze neza muhungu
yego nukuri kw'Imana eh da gaba barasubiye Jendo chamindu ni nomero, basha kunyomo. Ehenda abiri. Pe basha barondera.
Kumbiru menyere muhungu. Na shashu uzorondera kandi bazoyimenye.
Eh, sibo. Ahubwo sibo.
Eh,
ni nimero shasha kandi apara marondera wewe kuko message imbaza ko turi kumwe ndamwishura.
Eh,
tiye. Kandi wemeye ngo umuntu wamumenye. Ninde gawa.
Muhungu
sa
naho tugira turyame
nge
ndumva afise ubwo babwi
kuberiki
nari nkwe kuraba hanje nja kurara nkuri
kuberiki kagwaga
bibe ndo wibagiye ko cyane nitavye convocation ka muho
oya
nagiye ngaho ndadende kanya ndaremenhanya ko ari baje ni bagize kya gitero cyo kwamurisha emwe nibaza ngo yavyemeye nza numva taye mwibindi muho ewe yatangura kujogomera ndakubari
mugana we rwaguri barukwege Wagiye kubesha brigadier Toto.
Irega nari namuhejeje. Ibyo bindi byitayemo nibyo byankwekeye muho. Urumva? Hamwe ngiye kuraba amafoza mugasho. Yarambonye. Nagiye numva mbajije ngo ngomba ngiye kuraba ninde ye.
Nizere ko amubeshye kuvisa y'inshuti.
Oya nyagi Kenya banje kuntama mutego urabizi nari impejeje kumuhakanira ko atanjuti nimwe sigaranye nza numva arabimbajije rero hewe
ibyo bintu bagize byo dutwara gatwe
reka wa muhungu wereka hewe uko mwanyu uhera ntekegwa nubwo mwishwanje
uhirwe ntabe yabibonye kwa mubeshi akabigundura mwishwanje zokatumara mutwese
kandi hewe hewe ukuntu yandaba moho ndakeka ko yatahuye ko ndiko ndamubesha
turahumwihisha ariko akaba dukwegeye mbega mane yandi byaguhereye
sije hewe muhungu sije hewe
umbirize
hewe ni mafoze ampenda henze moho je nari ngiye kumumenyesha ko ba John bariko barasambura groupe yacu gusa
uri kigugu ugahendwa n'umukecuru wewe uraka
umverero umukecuru ndakubarire muri uyo mwanya nabona tantamba mwe nimwe nimwe
akutumye kudodobereza abantu naho dudasanga ubwoko wari kumwankira none ubuzoca ubikika gute uzubikika gute wo kudodobereza abantu
jiwe gwaga je gwaga ndakubarire ngira nje ndabyo iyo nomokera totabanza nyibagire na ahandi ho
ya mutipe ibyo bintu wagirije ba John no gufungwa pagafungwa yoja hose byo gukurikirana ndankwerekere sobo kamwana wa mama ushikire toto umuhishuke reka nakundi tucambari
umviriza ndakubwire byo kwako umviriza subiza uri kuye nikore munde
neneka wakureme tuzirivege mu mukecu utabivuze je nzo bivuga
hegwe mafoza nuwo mu muryango nuwo
byamafarengero
biwacu hewe sishobora kumuhemukira ndakubari ukamena ibagaje nzokumena umuto hora hewe namurumvisa nyagaje aho hanze
reka ngira ni byabi yahabo reka kubugira ubwoba umugabo
reka tata numvise umeka namoto mongo numuntu
ege hewe umve ari irutse
yo umve
Nyene warakinyitse imbere ya mama wawe araka
wenda kubyiye warabonye Thierry pe ashaka gusaba ibisuguti ngene afite urumuntu
kubwira ko wagize ibyo kwa Thierry
naravuvye barayirakwa
mama wawe yarakubwiye akubonye
umve ewe kandi birakabona rero ndabikinye radio ntateka imitwe gutyo nta kintu na kimwe cyari kumugondoza reka na papa yari yamunaniye
Nungi.
Aha.
Donko ya gumya shaka ko dotibira buguru irusange.
Dote gusa na fari ya je byose.
Mama we, umbarire hewe.
Wibaze Charlise n'ubukine turimo. Nabo nyene baheruka no kubiba. Ca wibaze.
Ahubwo
je bago mpaka ngo atumira ababanyi wabagenzi ngira ngo nibisiga byose by'irusange.
Cyose bite ku yari kumutumira.
Mama kamara. Ega mugabo hewe ntahura. Hajya na mama ni kwa medzi.
Oya.
Umva bajya bakutse ibintu bikiriho.
Eh,
bashaka ibintu byose berekane byose.
Ewe.
No hewe. Kizima yarekuye.
Eh.
Ubu nukubandanya ama preparatifs gusa nta kintu.
Basha.
Ahubwo ni batwongera gapfana
ubwo.
Yatwongera ubwo narugwanya hona.
Ahubwo na veterinaire nanze.
Aya naje kwe.
Mukakire n'abatugandishije. Mwandikira aho gosha mubaza hagete. Hewe kandi nawe naragufitiye akantu hewe
agakuru keza
yako
ahubwo naje nyine ndamubaza ingene nshobora kwikokora ngo ngiye kuraba mabukwe akandabira rirari
yo mari waragiye kuraba amafoto mugasho
hewe ntaranashika shani muhira
ibaze
niho nahereye
kutabimbiye kuzojayo ga mari
rero mukaza nagiye kuramutsaye nabukwe abanza kubitangaza we nawe
hewe naramushiriye
agakado
atacho nina na nyene urambora nyene na gororotse ari se yarafashe nawe
wote nta nakimwe yakubariye
hewe yavugira kumenyo sha
cyeri none nta nakimwe yakubariye
ya cyigi ka
mariza umviriza ngoma ndakwibira akabanga mugabo muzobibwire cyeri ngo bimuhore
ndabona
ndabona okay ndakabasi ndabira
Nshuti mwese mukunda radio ijwi ry'America ibiganiro twabateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneho akanya ko gushimira ibiganiro twateguriye muri aka kanya niho bigaruke tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Alimasi yadufashe kwigiranya ikiganiro mugire mwese rero amahoro no munsi mwiza.